muriko mwumviriza radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno munsi wa mbere itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2020 muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu biganiro vyo kuri nosa.
Tugiye kugira amagorwa na rya n'ubuvuzi butifashe neza tubona Red Cross Tanzania itatuvura neza tani imiti hari tugiye kugira amagorwa kuko ntibatwitaho mu kutuvura
uwo numwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Duta muri Tanzania batewe amakenga n'ikiza cha corona kibe kubera ubuzima babayemwo bushobora guhungabana kurusha mu gihe hogira uwundi hogira umuntu agwara muri ako gace. Ni mu nkuru twabateguriye mu kanya harimo n'izindi zerekeye coronavirus hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini. Ikaze mwese. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi harimo n'izerekeye coronavirus ku isi. Mugenzi wacu Aloise Bigirimana yayaduteguri.
Ndakuramukije Oriane n'abaduteze amatwi muri uyu mwanya. Abasirikare batandatu ba Nigeria barishwe baguye mu mutego w'intagondwa za Boko Haram mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Amakuru atangwa n'igisirikare cya Nigeria avuga ko barwanyi bacucagiye amasasu ku modokari zarimo abasirikare mu mihana yahitwa Mayanti hafi y'urubibe n'igihugu cya Kamerune. Ayandi makuru avuga ko abasirikare bariko baraja mu gisagara cya Banki aho nyene muri ico gihugu cya Nigeria igihe barwa muri uyo mutego. Abantu bashika kuri 15 nibo bafuye cyo kumunsi w'Imana ku murwa mukuru Lagos muri Nigeria inyuma yaho gaze iturikiye igasambura amazu ashika kuri 50. Abajejwe gutabara muri ico gihugu bashikirije ko amazu imodokari amapikipiki byahiye biratukombera. Ishiramwe rya leta ya Nigeria rya petroli ryashikirije ko iryo sanganya ryatewe n'ikamyo yagonze igicupa cyuzuye mu bumara bwa gaze mu ihinguriro ihingurirwamo muri ico gihugu. Urucanco rugamije gukinga umugera wa corona ruratangura kugeragezwa kuri uyu munsi wa mbere muri leta z'umwe za Amerika nkuko byashikirijwe n'umutegetsi atashimye ko izina ryiwe rigaragara. Abategetsi mu by'amagara y'abantu muri Amerika bavuga ko bizotwara umwaka canke amezi 18 kugira rwemezwe neza. Amashirahamwe akora ubushakashatsi ku isi nzima ariko arirukanga n'umwanya arondera urucancu rubuza uwo mugera kubandanya wandukira abantu benshi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Abafaransa baritabiriye amatora y'abakuru b'ibisagara cyo kumunsi w'Imana naho ico gihugu kiri mu bibangamiwe n'umugera wa corona yabaye kandi mu gihe abafaransa batari bake bafise ubwoba bwo kwandura uwo mugera bavuye mu mihana yabo. Perezida Emmanuel Macron yashikirije ashimitse kwa ayo matora kuye kuba kugira igihugu kibandanye kirongorwa. Ibihumbi by'abakuru b'ibisagara hamwe n'abajenama babo nibo bitezwe gutorwa muri ayo matora azuba mu bice bibiri. Ni mu gihe amazu y'uburiro ayo kurabiramwo amareresi hamwe n'amamangazini amwamwe byugawe kuva ejo ku munsi w'Imana mu Faransa mu ntumbero yo kurwanya umugera wa corona. Sentare muri Israeli ejo ku munsi w'Imana yarunguruje urubanza rw'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu kubwo ikiza cya corona. Netanyahu niwe mushikiranganji wa mbere muri Israeli aburanishijwe. Byari byitekanijwe ko arenguka imbere ya sentare kuri wa kabiri ku byaha bya ruswa no gufumbatishwa. Irindi sango ryungurujwe mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya 24 nkuko sentare yabitangaje. Muri ico gihugu nyene perezida wa Israel cyo kumunsi w'Imana yasabye wahoze ari umukuru w'abasirikare niwe Benny Gantz gushinga leta mu gihe ivya politike muri ico gihugu bisa n'ivyabuze umuti. Perezida Reuven Rivlin ashikiriza ko ari mu ntumbero yo gushira inguvu hamwe zikwiye kugira bashobore kurwanya ikiza cya corona.
Washington, ijwi rya Amerika.
Umuvugizi w'isirikare cha Leta Zunze za Amerika yashikirije ko hari rokete zatewe ku ikambi y'urunani mva makunguru rongowe na Leta Zunze za Amerika ku munsi wa gatandatu muri Iraq. Abasirikare batatu mva makungu barahakomerekeye hamwe na babiri ba Iraq. Umuvugizi w'urwo runani mva makungu nawe yavuze ko roketi zatewe kuri iyo kambi ari 25. Naye ibinyamakuru muri Iraq bishikiriza ko 33 arizo zatewe ariko ko 23 zitaturitse.
Arakoze mugenzi wacu Aloyce Bigirimana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio ya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 mu Rwanda naho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ubu rero ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini turi kumwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana ku murongo ku nkuru yerekeye abantu bagera kuri 200 bari bavuye mu Rwanda kuri runo w'Imana bose bashizwe mu ishure paramedicale y'Ingozi kugira basuzumwe ko ata coronavirus binjiranye. Abahashikiye bamenyesha ko bari mu buzima bubi cyane. Desire Hatungimana bagizwe nabande neza na neza abo bantu bari aho onye Ingozi bari biteze ko bazotwagwa gusuzumwa.
Abo bantu muri rusange bagizwe ahanini n'abanyeshuri, abanyeshuri bari b'Abarundi bari basanzwe biga mu Rwanda, kuko u Rwanda bafashe ingingo yuko abanyeshuri b'amashuri batahukanwe iwabo, hamari abo Burundi baca gutaha, ababyeyi babo baraza kubategera, abandi bakaba bagizwe n'abantu bari bagiye mu manza zitandukanye z'ubugeni zikunze kubera kenshi ndaha mu Rwanda, ugasanga Abarundi bazitabiriye, eka kabamwe rero n'abari baje kuramukanya kuko hariho abafite imiryango mu Rwanda. Abantu rero ntabwo bari biteze yuko bahava batwagwa kuri paramedicale Ingozi, kuko bagiye kubimenya amaze gushika ku mupaka aho hatangwa itegeko ko umuntu wese avuye mu Rwanda ategerezwa kujyanwa kuri paramedicale. Ahantu mbere bashitse mbige cyane kuko bakuwe ku mupaka isatatu z'ijoro batwagwa n'amakamyo y'igisirikare akabere bashikanye aho ngaho kuri iryo shuri rya paramedicale iri mu gisagara hagati Ingozi kugeza ubu rero akaba ariho baraye, kandi bakavuga ko baraye mu buzima bubi cyane kuko bakihashika nta mazi, nta kintu kimwe cyo kunywa, nta n'icyo kurya baronse, eka no kwifuka ngo nacyo bari bafite bifuka, kuko murazi yuko mu mashuri ya leta umuntu agenda yitwariye bwifuka kuko abanyeshuri basanzwe biga muri paramedicale bace batwara igitega kugira icyo kibanza kiboneke. Abantu rero bakavuga ko ari mu buzima bubi cyane, mbere hakaba hari afite n'imiryango yabo bagerageje kubazanira utwo bafungura two bifuka mugabe igipolisi cyacungereye kigaba cyabagiye, bikaba bitari byoroshye cyane nkuko babyivugira uko ari mu buzima bubi bwose cyane.
Noneho bahari abaganga bo bamaze kubashikira kuri uno munsi wa mbere bo batangiye kubasuzuma
abantu, hanyuma n'abaganga bamaze kuhashika, abaganga bo muri iyo ntara ya Ngozi bashitse bamaze kwinjira muri paramedicale aho bariko barapima umwe umwe, bapima bafashe babashyira mu mice, abakuze babashyize ukwabo, abanyeshuri babashyira ukwabo, hanyuma rero baca batangura kubapima, babapima rero barabe uko atabimenyetso bya coronavirus baminjiranye. Abo twavuganye bari ngaho kuri paramedicale muri abo baharaye batumenyesha yuko ngo bababwiye uko abo basanga icyo gikorwa rero ntikirarangira kugira tumenye koko ko hari abava bari kugwa cyanke bava bagumanwa aho muri iryo shuri ry'Ingozi.
Ni ukuvuga cya kiringo cy'iminsi 14 bamwe bashikira kuri aeroporo baba bavuye mu bindi bihugu bya Buraya nk'Ubutaliyano. Umushikiranganje yatangaje ko bazosuzumwa iminsi 14, bobo iyo minsi ntibatangaje ko bazohaguma aho hantu icyo kiringo.
Nicyo turindiriye kumenya kubera muri kino gihe ariko ari igikorwa cyo gusuzuma abantu bashyikiye muri paramedicale. Nk'uko abariyo turiko turavugana babitubwira, batubwira ko gupima byatanguye, byatangwa gupima mugabo ntibaramenya bagiye gupima igihava gikurikira.
Urakoze cyane Desire Hatungimana, bandanye dukurikiranira hafi aba bantu bari aho muri ako karere k'uburaruko bw'u Burundi bariko barasuzumwa. Urakoze cyane.
Urakoze Ryan.
Radio Ijwi ya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda makuru kuri coronavirus mu karere k'ibiyaga binini barabandanya. Leta y'u Rwanda ivuga ko imaze guhomba miliyoni zitanu z'amadolari y'Amanyamerika, no kuvuga agera ku miliyaridi zitanu mafaranga y'u Rwanda kubera inama nyinshi zigomba kubera mu Rwanda zahagaritswe. Leta ivuga ko idatewe ubwoba n'ico gihombo kuko hari igihe izo nama zizongera gufungurwa. Mugenzi wacu Asunta Kabuyera tubwira ibindi.
Ministeri y'ubucuruzi isobanura ko icyorezo cya coronavirus kimaze kuyogoza isi cyateye ihungabana mu bukungu bw'u Rwanda. Ministeri Hakuziraremye Suraya ushinzwe ubucuruzi mu Rwanda asobanura ko leta imaze guhagarika inama zigera kuri esheshatu zagombaga kubera mu gihugu, zikaba zarakuruye igihombo.
Inama twasubitse kuri iki gihe zigera kuri esheshatu niba ntibeshye, ariko ni ukuzisubika kuko ni inama mpuzamahanga zari kuzana n'abantu bavuye muri ibi bihugu byari bifite icyorezo ku rwego rwo hejuru. Akaba rero ari amabwiriza y'uko izo nama zasubikwa, ariko tunafasha za hotels cyangwa bagombaga kwakira izo nama kureba nabo uko twabafasha kugira ngo batagira igihombo kinini, cyane cyane muri aya mezi mu kwezi kwa gatatu ndetse no kwa kane. Aho inama mpuzamahanga ntabwo ari mu Rwanda gusa, mwabonye ko no ku isi yose inyinshi zasubitswe cyangwa se zikanahagarikwa. Igihombo twabonaga ko gishobora kugera nko kuri miliyoni eshanu z'amadolari, ariko ntabwo ari igihombo kuko ni amafaranga n'ubundi tuzabona izo nama zongeye zikaba.
Igihombo leta ivuga ko yagize ni nacyo kivuga ku bacuruzi bajyaga barangurira ibicuruzwa byabo hanze y'u Rwanda, ubu bakaba bagiye kumara amezi asaga atatu batarangura, cyane cyane baranguriraga mu Bushinwa, dore ko isoko rinini ryo mu Rwanda ibicuruzwa byose byaturukaga mu Bushinwa.
Ubwoba bwabiduteye ndetse duhangayikishije imitima cyane, kubera ko natwe turahangayitse muri rusange.
Tugira isoko ryo hanze n'isoko ryo mu Rwanda. Isoko ryo mu Rwanda na cyahindutse, ariko tugira isoko ryo mu Bushinwa ryo ryagize ibibazo kubera indege nyinshi zahagaritse ku ingendo mu Bushinwa. Government y'Ubushinwa yongera ibiciro kuri landing cost, ibiciro by'amakargo bizamuka. Abakiriya bacu bakaba bahagaritse gufata produit, bafataga izo bafataga bagabanya quantité, batangira gufata nkeya cyane ku buryo nibikomeza barageraho bahagarike. Igihombo cyo kirahari ko twari dufite partnership n'Ubushinwa, ari ku ruhande rwacu ari no ku ruhande rwabo, twese turi mu gihombo ndagari twe twenyine. Ibyo byose ari produit dufite no muri stock, n'amatoni n'amatoni yagombaga kujya mu Bushinwa, ariko biraongaho byariyo byose biratubuza isoko bikaduhombya.
Nyine niko bimera iyo ucuruzi wacuruzaga uri munsi ujya kurangura agashira ukweza biratarajya kurangura, igihombo kiraza mu bisanzwe.
Leta isobanura ko kubera igihombo gikomeje kugaragara haba mu bacuruzi ndetse no ku gihugu muri rusange, igiye gukorera ubuvugizi abacuruzi bafite imyenda y'amabanki n'abishyura imisoro bashobora guhomba kubera coronavirus. Ministre w'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda avuga ko ministeri ayobora igiye gukorana n'inzego zirebwa n'iki kibazo, hakigwa uburyo abantu bishyura imisoro kimwe n'abafite imyenda muri banki bafashwa, kuko bashobora kubura ubwishyu kubera ibura ry'abakiriya riturutse ku ifungwa ry'ibikorwa mu gukumira coronavirus. U Rwanda rwakajije ingamba mu gukumira iki cyorezo kimaze kuyogoza isi ndetse kikaba cyarageze no mu gihugu imbere, aho ministeri y'ubuzima imaze gutangaza abantu bagera kuri batanu bamaze kwandura iyi virusi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta. Turacabandanya tuvuga kuri corona. Ishami rya ONU ryita ku magara y'abantu ku isi OMS ryiyemeje ko virusi ya corona yo yita kandi COVID-19 ari indwara ibangamiye isi yose kandi itegerezwa guhashwa. Virusi ya corona imaze kugera ku bantu ku bihugu birenga ijana ku isi. Iyo virusi imaze kwanduza abantu barenga ibihumbi ijana, nubwo abaganga bagerageza gusobanura inkomoko n'ukuntu iteye, hari abandi bantu bafashe gukwiragiza ibihuha kuri iyo ndwara mu rwego rwo kubakingira kwita ku magara yanyu. Rero Radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kubeshuza ibyo binyoma ibategurira ibisobanuro. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyamagana, Jean-Claude Murantunga, mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana arabagezaho ibyo bisobanuro.
Muri iki gice cya mbere kibihuhuzwa kuri virusi ya corona, abantu bakomeje kwibaza aho iyi virusi yaturutse n'uburyo ikwirakwizwa. Ese amatungo aba mu mago nk'injangwe, imbwa, ihene n'ayandi ashobora kuba umuyoboro wo gusakaza iyi virusi? Yaba se yarakorewe muri laboratwari y'i Wuhan mu Bushinwa mu buryo bw'ibanga? Yaba se ikwirakwizwa no kuba abantu bajya mu maresitora yo mu Bushinwa cyangwa gufata ku bikoresho cyangwa ibicuruzwa bituruka mu Bushinwa, nk'uko abatari bake bakomeje kwibaza byinshi kuri iyi virusi ya corona, haba mu biganiro bagirana hagati yabo cyangwa ku mbuga nkoranyambaga? Inzobere mu by'indwara z'ibyorezo akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Columbia, Dr. Elizabeth Radin, arasobanura aho iyi virusi ya corona yaturutse n'uburyo ikwirakwira. Reka tubanze dusubire inyuma turebe ngo ese iyi virusi ikomoka he kandi ikwirakwira ite. Nibyo, uburyo bwiza bwo gusobanura iyi virusi ya corona yiswe COVID-19, iri mu bwoko bw'amavirusi aba muri zimwe mu nyamaswa, ariko rimwe na rimwe ikaba ishobora guhererekanywa hagati y'inyamaswa n'abantu. Ibi twarabyumvise mu Bushinwa byabayeho ubwo iki cyorezo cyasakaraga. Dr. Elizabeth avuga ko mu kugenzura iyi virusi yarebwe utugiranyingo twayo, virusi ya corona yagaragaye mu Bushinwa yabanje kugaragara mu matungo, ikaba ijya kumera kimwe neza neza n'iyabonetse mu bantu. Izi virusi ni zimwe. Avuga ko iyi virusi ya corona yageze mu bantu ivuye mu nyamaswa, nubwo bibaho gake cyane. Uku kuva mu nyamaswa ku iyi virusi ya corona ikajya mu bantu, avuga ko kutari kumenyerewe. Ibi byo kuba virusi ya corona yava mu nyamaswa ikajya mu bantu ni bishya rwose, ariko birashoboka cyane ko ari virusi y'ubwoko bumwe. Ndumva aribwo buryo umuntu yasobanura inkomoko y'iyi virusi ya corona. Iyi virusi kandi twarayibonye na none ubwo yadukaga mu 2003. None ko hari n'ibihuhuzwa ko iyi virusi ya corona yaba yarakorewe muri laboratwari yo mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa mu buryo bw'ibanga, leta ikaza gutangaza ko ari icyorezo cyadutse, byo byaba bihuriye he n'ukuri? Dr. Elizabeth Radin ati,
there's really no evidence for this explanation or idea that it came from a lab that would make for good movie material, but
mu by'ukuri nta bihamya biriho by'uko iyi virusi yaba yaracitse abayicuraga muri laboratwari. Nta bimenyetso bifatika biriho rwose. Ku bijyanye n'ikwirakwira ry'iyi virusi, ubu twavuga ko uburyo bw'ibanze bwo kuyisakaza ari ugukoranaho kw'abantu, kuko yahereye mu Bushinwa ikomeza ikwira n'ahandi. Ibi bivuze ko iyi virusi ikwirakwira binyuze mu gukoranaho kw'abantu babiri, umwe ayirwaye yakwirakwira binyuze mu myanya y'ubuhumekero, nk'igihe uyirwaye akoroye cyangwa yitsamuye yegeranye n'abandi, umuntu agahumeka umwuka w'uwayanduye ukaba wajya mu bihaha. Biranashoboka kandi ko umuntu agize atya agakora ku kintu cyangwa igikoresho uyirwaye yakozeho, nawe akaza kwikora nko ku izuru cyangwa kwikora ahandi ku isura, nawe yakwandura. Ariko muri rusange ugukorakoranaho hagati y'umuntu uyirwaye n'utayirwaye niyo nzira iyi virusi yanduriramo cyane. Rero nta mpamvu yo gutekereza cyane ko iyi virusi wayanduzwa n'amatungo, abana n'abantu mu ngo cyangwa muri za resitora, ahubwo abantu bayanduzanya iyo bakorakoranaho.
Is far-fetched and really implausible, and from what we know, it's really that close person-to-person contact.
Arakoze Claude Ganza Munyamagana kuri iyo nkuru. Tukivuga kuri corona kandi, impunzi z'Abarundi zirahungiye mu gihugu cya Tanzania zitewe impungenge n'umugera wa coronavirus COVID-19, ni mu gihe ikibazo cy'ubuzi ikibazo cy'ubuvuzi kitarakemuka ngaho muri Tanzania, aho bari mu nkambi y'impunzi ya Nduta. Kenshi usanga abantu bakoraniye hamwe ari benshi. Ku bw'icyo kibazo, mugenzi wacu James Joven akorera muri Tanzania yatembereye inkambi ya Nduta, aratubwira ibindi.
Mu gihe umugera corona utera wiyongera hose mu makungu kandi ukaba umaze kuvugwa mu bihugu bibanye nka Kenya no mu Rwanda, impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutendere zibona yuko zigiye kugira amagorwa menshi naho uwo mugera utaravugwa mu gihugu cya Tanzania. Ishyirahamwe Croix Rouge ryo rigenewe gisata cy'amagara y'abantu mu nkambi ya Nyarugusu na Mutendere mu nkambi ya Nduta ni Medical Team International MSF. Gushika n'ubu ayo mashyirahamwe nta nyigisho aratanga ku mpunzi ku bijyanye n'uko bakwikinga n'uwo mugera. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahaye ikiganiro ry'Amerika kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Nduta, zavuze yuko uwo mugera wandukira ku muvuduko munini ubateye umutima uhagaze.
Ahubwo twe turagowe tuyumva nabi rwose, aho ushyikira iwacu tugiye kugira
kugira amagorwa menshi tugiye kugira amagorwa na rija n'ubuvuzi butifashe neza tubona Red Cross Tanzania itatuvura neza atani imiti hari tugiye kugira amagorwa kuko ntibatwitaho mu kutuvura
ndabona bintuye amakenga cyane kuko ntamuyora muhigeze mu makambi impunzi turabona ingene twashobora gukingirwa cyo tumabona kumwe ngo kadushe impunzi birashagoranye kadushe impunzi ntivyokora cyane kuko twegeranirije hamwe kandi nta bantu bariho tubona bashobora kuba bodufasha mu maguru masho kugira ngo ntitwandure uwo mugenzi
turi nk'impunzi icyo twabona ku bijanye n'icyo kiza cya corona kiriho kiravuga ku isi yose no kuri n'ikiza kiduteye ubwoba cyane nikiza amatwa dusumira cyane makuru twagiye turonka mu bisanzwe umaze kuraba gushika ino saha kigeze n'igihe gitanguye kuvugwa kifise umuvuduko munini cyane twebwe nk'impunzi turi muri Tanzania igihugu cya Tanzania ntikiratangaza ko corona hari umugwayi wa corona afise migera ya corona amaze kuboneka ariko ibihugu bibanyi baramaze kuboneka abantu nkawe n'acho gituma uzosanga tufise ubwoba bw'uko natwe dushaka gushikirwa
inkambi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania ntiziri kure cyane y'ibihugu bibanyi nko mu Burundi Kongo no mu Rwanda kandi hari uruja n'uruza rw'abanyagihugu cyo kimwe n'abandi bantu bava mu yandi makungu harimo abakozi b'amashyira hamwe atandukanye kubwizo mpamvu basaba leta ya Tanzania cyo kimwe na hase kubaha inyigisho kugira abamenye uko cyandura nuko bakwirinda uwo mugera corona
ahubwo leta ya Tanzania tuyisaba yuko yoza n'abaganga bakomeye kugira ngo batwigishe icyo kiza ubwa mbere ingene gifata n'ingene twokirinda hakirikare kuko nta numwe turabona aza kutubwira ivyerekeye kwikingira icyo kiza hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi kuko batayizanye hafi turabona yuko gishitse mu mpunzi hoho ko bukurigita
nuko bo twirukira bakarondera kujya tuntu nabonye mu bihugu byo hanze bazibiza kumazuru kugira ngo natwe hamwe mugere uje ukinjira toce tuturonka tushobora kwikingira amaguru masha
iki gituma rero twasaba twebwe nk'isha mujya UNHCR cyo kimwe na leta ya Tanzania ko bashobora gushiraho inyigisho vuba bwango kugira ngo tuzitire tutaronegwa ku mpunzi cyo kimwe no mu banyagihugu begereye kuko hari uruja n'uruza rw'abanyagihugu cyo kimwe n'impunzi bashiraho inyigisho zigisha ico kiza kugira twebwe dutegerezwe kumenya ikintu cyandura no kuntu twocirinda bitagenze uko no kuyiswohona ko kugiye kuraba n'ibitaro dufise n'ibitaro atabwa buryo twovuga ngo birafise umuntu ashaka kugwara na malaria ugasanga arapfuye mbega hamwe ico kiza ca corona coshika wumva twosha tubaho gute
kuri uyu wa mbere president w'igihugu cha Tanzania John Pombe Magufuli yatangaje ko hagaritse ibikorwa byo gutembereza urumuri rwo kwikukira ico gikorwa cyari gitegereje kuzobanza mu ntango z'ukwezi kwa kane ahubwo urumuri rwama rutemberezwa mu ntara zose z'igihugu buri mwaka amahera yakoreshejwe muri ico gikorwa yasabye ababijejwe kuyajyana mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu kugira afashe kurwanya mugera utera wiyongera mu makungu buruko bukeye gushikaho twinjiriye muri studio gutunganya inkuru umugera ntiwari bwavurwe mu gihugu cya Tanzania naho amakenga ari menshi kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi ya Amerika
urakoze cyane James Jovini kuri iyo nkuru ahandi naho leta ya Republika ya Demokrasia ya Kongo itangaza ko higiye gusubiza mu gihugu cy'u Burundi Abarundi bagira ku 387 bayoboka umuhanuzi Zebia Ngendakumana bakaba baba mu gisagara ca Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru mu buryo bunyuranye n'amategeko ni inkuru y'imenyesha makuru bishwe rya America Vedast Ngabo Yuvira
Aba barundi biganjemo abana n'abagore aho bakambitse ku kibuga kiri muri quartier La Couvert bavuga yuko mu biganiro bitandukanye bamaze iminsi 3 bakorana n'ubuyobozi bw'intara y'Kivu ya ruguru bubabwira yuko bugiye kubasubiza mu gihugu cy'u Burundi kuko batuye mu mujyi wa Goma mu buryo bunyuranyije n'amategeko umuyobozi w'iyo ntara Karle Nzanzu Kasivita aganira n'abo barundi ku wa gatandatu w'icyumweru dusoje yababwiye yuko bagiye kubasubiza iwabo mu gihugu cy'u Burundi babanyuje mu ntara y'Kivu y'Epfo ihanuro bibi n'u Burundi Nyamwene Sevele numwe mu barundi bayoboka Zebia Ngendakumana avugana na radio ijwi rya Amerika mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere yatangiye atubwira uburyo bafashwe n'igipolisi bari gusenga
ku munsi wa gatanu ushize twari twakoranye tugomba kwibuka abacu bari bishwe barashwe kuri uwo musozi nyine twasengerako niho twakoraniye mu kigo kimwe ngo gukorera umunsi mukuru turawukora ariko ku mugoroba baca baraducikije baratwankira ko dusohoka none yatubwiye ubu uko ibintu bimeze kwe turi ngaha batubwiye ko tutashobora gusohoka ntituzi ingingo bazadufatira ntituzi na kimwe ntibaratubwira ingingo bafashe gusa abategetsi barahaciye baraturaba baravuga bati ikibazo cya interineti turakiga ntibaratubwira ingingo ya nyuma bazadufatira
aba barundi aho bakambitse ku kibuga cyo muri quartier La Couvert bari basanzwe bakora imirimo y'ubuhinzi n'ubucuruzi. Bavuga yuko ubuzima barimo ari bubi kuko ibintu byabo birimo imyambaro n'ibifungurwa babisize mu mazu bari bapanzemo mu mujyi wa Goma. Nyamuhene Severe numwe muri abo barundi bagoswe n'abapolisi.
Ubuzima tubayemo n'ubwinzara nyene kuko n'udufungurwa watuzaniye watu kuva ku munsi wa gatanu tumaze gufungura rimwe, ubuzima ntibumeze neza. Tumaze gufungura rimwe leta yari yararaje yatuzaniye dufungwa duke twikora kuri aya mazi yari akenye yama wese ntakwiye kuko yari inzu yakira abantu mugabo nta mawese menshi afise n'iwese zibiri ku bantu barenga igihumbi.
Si ubwa mbere aba barundi bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ahubwo mu mwaka w'2017 bari Kamanyola aho 37 muri bo bishwe barashwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nyuma baza guhungira mu Rwanda mu mwaka w'2018. Muri uwo mwaka kandi nibwo batahutse mu gihugu cy'u Burundi ariko bongera guhungira muri Congo kubera impamvu z'umutekano muke ujyanye n'imyizerere yabo.
Twashyitse igiko batwakira hanyuma bakatwakira neza, ariko basa n'abatwakiriye mugabo nyuma twaragiye tubona batubwira yuko ubwo twagiye amategeko atahindutse kuko yongerekanye baratubuza gusenga uko tugirisha gusenga, hama tubona umengo nitwoguma ahantu tutasenga kandi aricyo twagiye dusubira kuva mu kuvamo.
Ubwo twateguraga iyi nkuru abo barundi bari bakambitse bari bategereje gukorana ikiganiro n'inzego zishinzwe umutekano hamwe n'umuyobozi bw'intara ya Kivu ya Ruguru. Vedaste Ngabo, Ubwijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Banywanyi bakunze Ubwijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7325, 9685, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 17530, 5530. Guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9470, 1070, 13630. N'Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Uyu munsi mu mateka mu mwaka w'2002 abari biteguriye umunsi w'imperuka muri Uganda bahiriye mu nzu. Veniste Nshimiyimana tubwire ibindi.
Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu, ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2002 hadutse inkongi y'umuriro ku cyicaro gikuru cy'itorero rigamije kugarura iyubahirizwa ry'amategeko 10 y'Imana muri Uganda. Muri iyo mpanuka haguyemo abantu bagera kuri 775. Byahise bitangira kuvugwa ko abayobozi b'iryo torero aribo bisha abayoboke kubera ko umunsi w'imperuka bari barahanuye utabaye uko babiteganije. Bari barabasezeranije ko umunsi w'imperuka uzaba ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1999. Itorero rigamije kugarura iyubahirizwa ry'amategeko 10 y'Imana ryari rigizwe n'abantu bitandukanije na Kiliziya Katolika bayobowe na Credonia Mwerinde na Joseph Kibwetere. Leta ya Uganda yamaganiye kure iyo mikorere. Perezida Yoweri Kaguta Museveni avuga ko ari ubwicanyi ndengakamere bwakozwe n'abugize ubutumwa bishakira amaronko. Nubwo bwose abantu bari baketse ko abakuriye iryo torero bose bari baguye muri iyo nkongi y'umuriro, igipolisi cya Uganda cyatangaje ko hari amakuru avuga ko Joseph Kibwetere yahungiye mu gihugu cya Malawi.
Urakoze cyane Veniste Nshimiyimana kuri iyo nkuru. Aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twa twabateguriye kuri no saha muri studio gatanu. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza. Mubandanye kumviriza Radio Ijwi rya Amerika.